Iri mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu wa mbere itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Iki gikorwa canje nikaba catanguye mu kwezi kw'indwi mu 2017 kaba tugiye kugisozera uyu munsi mubona turi ngaha.
Uyu ni umunonotsi w'umurundikazi rurangiranwa ku rwego mpuzamakungu Francine Niyonsaba, aho yasozera mu nyubako z'ishuri ry'imyuga ETS Kamenge inyigisho zo kwinonora imitsi zatangiye mu mwaka uheze. Iyo nkuru amwe niyerekeye umunyeshuri yari yaranyirujwe n'umwigisha wiwe mu ntara ya Gitega yarayatowe mu ruzi rugironza agihema ariko amagara yiwe yifashe nabi, n'izindi nkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriana. Turahera muri Sierra Leone hakivugwa amatora. Umugambwe ukomeye muyitavuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihugu ca Sierra Leone niwo waboneka ko uri imbere gato yindi migambwe mu majwi ejo ku munsi w'Imana ku majwi ku bice 75% vy'amajwi yaramaze guharurwa inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yo ku igenekerezo rya ndwi. Ariko biragaragara ko ata mukandida yiteze gutsinda mu gice cya mbere, ku buryo abakandida bariko bararaba ingene bo kwiyunga bakagira urunani mu kurindira ko hashobora kuba igice cya kabiri cy'amatora. Umukukuruke mu gisirikare General Julius Maada Bio yaserukiye umugambwe Sierra Leone People's Party ni wazi imbere gushika mu majwi afise 43 ntibice 3% azi imbere ya Samura Kamara yahoze ari umushiranganje imigenderanire n'amakungu yaserukiye umugambwe usanzwe uri ku butegetsi All People's Congress gushiku nawe afise amajwi 42 ntibice 6% by'amajwi yaramaze guharurwa ejo ku munsi w'Imana. Umukandida rero akaba asabwa gukwiza amajwi 55% kugira atsinde mu gice cya mbere muri ayo matora. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni ritangaza ko inzara iriko itera yiyongera muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo bitewe cyane cyane n'intambara hamwe no guhunga kw'abanyagihugu mu ntara ya Kasai mu karere ka Tanganyika hagati no mu buseruko bw'igihugu. Oni ishikiriza ku miliyoni 7 n'ibicindwi by'abanyagihugu na cyane cyane bo mu gihugu hagati babangamiwe cyane n'inzara yo ku rugero rw'amafa. Ivyo biharuro byiyongereye 30% kuva mu mwaka wa 2016 kandi biragaragara ko ku rubuga atacerekana ko kazoza kagiye kumera neza. Ibyo bishikirizwa n'umuvugizi wa PAM n'igisata cya Oni citaho imfungurwa. Oni vuga ko yasavye imiliyaridi 168 z'amadolari y'abanyamerika yo gufasha imiliyoni 15.5% by'abanyagihugu muri uyu mwaka muri ico gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Akamuka Oni kavuga yuko katitabwe neza bishimishije nk'uko yifuza. Abarwanyi 16 b'umuhari wa leta ya Kisilamu barishwe muri Misiri mu rugambi cyo gihugu kirimwo rwo guhiga abakora iterabwoba cyane cyane mu ntara ya Sinai. Ibyo byashikirijwe ejo ku munsi w'Imana n'abategetsi ba gisirikare. Iryo tangazo rivuga ko bafuye mu bitero gisirikare kimazemwo iminsi 4 muri rusange abarwanyi barenga ijana hamwe n'abasirikare bashika kuri 16 nibo bamaze gupfa kuva ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri hagitangura ibitero mu ntara ya Sinai. Kuva mu mwaka wa 2013 igisirikare cyakuye ku butegetsi Perezida Mohamed Morsi niho abajejwe umutekano baciye batangura kurwanya imirwi y'intagondwa irimwo n'ishami ry'umuhari wa leta ya Kisilamu. Abantu 11 bose bari mu ndege y'abikorera utwabo yo muri Turukiya barafuye ku munsi w'Imana ejo. Inyuma yaho iyo ndege ikorokeye igasha igatokombera mu manuko bwa Irani nkuko abategetsi bavuga. Umuvugizi w'ishyirahamwe ry'indege ry'abasivile muri ico gihugu cya Irani, Reza Jafarzadeh, avuga ko iyo ndege yaguye mu misozi iri ku birometero 370 mu manuko bw'umurwa mukuru Teherani. Abategetsi bavuga ko iyo ndege yagurutse iva mu gihugu cya Emira Arab Uni yerekeza i Istanbul mu gihugu cya kumurwa mukuru w'igihugu cya Turukiya. Iyo sanganya ribaye inyuma y'irindi yabaye y'indege yakorotse mu manuko bwa Irani ihitana abantu 35 bose bari muri yo barafa mu kwezi kwa kabiri. Abategetsi ba Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi w'Imana baremeye ko ataco bazokwemerera igihugu cya Korea ya Ruguru, kandi bazobandanya bagisatira n'ubutegetsi bwacu naho hatekanywa umubonano hagati ya Perezida Donald Trump na Perezida Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru. Mike Pompeo ni umuyobozi w'ikigo CIA cya Leta Zunze za Amerika kijejwe iperereza hanze y'igihugu, yavuze ejo ku munsi w'Imana ko Amerika ititeguye gukora ikosha mu gihe ibiganiro bizaba byatanguye. Pompeo yavuze ko umutegetsi wa Korea ya Ruguru abwirizwa kwemerera Amerika ikabandanya imyimenyerezo ya gisirikare na Korea y'Epfo, kandi akemera ko baganira ku kuvavanura n'umugambi w'ibirwanisho ruhonyanganda atari uko ngo nta gishoboka.
Urakoze Louise ku makuru waduteguriye. Naho n'umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma y'iminsi ine umunyeshuri Yvette Nshimirimana anyurujwe n'umwigisha wiwe yaraye atowe mu ruzi ruvyironza, yaragihema ariko amagara yiwe yifashe nabi mu bitaro by'Igitega aho ariko aravurirwa. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabimana arabidushikiriza.
Umugabo muzima nzanumva afashe kwitsosi nzanumva uruntu ankubise mu mutwe inshuro zitatu nkumva umwenga ruvuga nk'icyuma acanjyana kunsunurira mu ruzi. Agiye kunsunurirayo cafata birya bintu birya byuma biba biri kundarayo, ndumvira ko nyine ndabyumira ko birankingene yonsunurirayo. Yabonye ko byamunaniye acafata amaguru arabende wo tashandira sunukirayo gihe Imana yarakinze naciye ngo ahantu ku nkenge ku nkombe y'uruzi.
Uyu ni Yvette Nshimirimana, umwigeme w'imyaka 20 yiga mu mwaka w'icyenda ku ishuri bita Lycée de la Perseverance rira yitwa Imweya muri komine ntara ya Gitega. Ahasigura ko umwigisha wiwe biharuro Nestor yabarugira yarayamuhakije buca mutwara aho yateguriye kumwica. Yvette na Imana avuga ko yari yaraye kuri uwo mwigisha muri karitsiye ya Nyabututsi ni mu gisagara cha Gitega. Aha naho yatubwiye icyatumye aja kurara kuri uwo mwigisha wiwe.
Kubera iki wari waraye muhiriwe?
Ageragye ndamubwira ati Jesu ushobora kuguma ndaraguza kandi uzi ko ibi wankoreye. Ati rero jewe nunyereke indaro, acavuga ngo rindire ejo nzokujyana, nzokujyana ibukira sati, uri nzokujyana. Gico nabigirira nari ndakizi ko twari tumaze iminsi dushwana nabo muhira, kubera naguma mbona umenga agomba kumpenda. Hanyuma acaragira ngo nta kundi ngo ingendo ndera hantu ndakujyana.
Mbe ubwo rugendo rwagarukiye he? Naho nyene Yvette yashoboye kutubwira ivyamushikiye.
Turiye turagenda batwururukije ngo hantu hitwa Imwanzani, narasomye ku gipankarite nari mbonye. Tuja turagenda tururuka tugenda n'amakuru nkaguma ndamubaza. Twashitse Imwanzani saa kumi na zibi turagenda.
Ni yakubwira ko mugiye?
Yavuga ko tugiye bukirasazi.
Bukirasazi gukora iki?
Kora nari mfise iyo nda yiwe kandi bari baraye barashwana n'umugore kora iyo nari ndaye. Yavuga ati ngiye kukumiza ibukirasazi hama umugore nawe agumina ndabe yuko induru zagabanuka.
Yarasanzwe kwigisha?
Yanyigisha mu w'icyenda. Dushitse aho ku kiraro acatangura kumbwira ngo niwihweze kino kiraro ngo ingene kimeze. Hanyuma acavuga ngo niwicare none uruhuke. Tugeze hagati na hagati acambaza ngo bebe ngo waje wambaye ikabutura, acamvuga ndayambaye nyene acara yinkura inkurana n'iyindi nari nambaye shasigara nambaye ijipo yonyene. Cyandicara nicaye umugabo muzima ndanumva afashe kwitsose ndanumva uruntu ankubise mu mutwe inchuro zitatu nkumva umenga ruvuga nk'icyuma aca njana kunsonurira mu ruzi fata bijya bintu bijya byuma biba biri kukundaraye yabonye ko byamunaniye aca fata amaguru arabende utaca ntirasunukirayo
ku mutumba wabihanga muri komine ya Gishubi intara ya Gitega aho uwo mwigeme yarasanzwe aba agashavuka kenshi ku ncuti abanye n'abagenzi b'uwo munyeshuri jane na inkuye ni nasenge uwo munyeshuri
no hanyuma ro kwica abandi bamuretse yo kwica nabandi kumure ntiyo bari uwo gusari naho kumunsi kuvyoba agira ati jewe wahava mbera nabi reka ndamukureho yo mbera nabi kumbure yo amaze kubigirira nabandi ese umugore gwiwe akaza kumenja ntagiriya mujana ntagira ni mwana tugahera ubukagenda ntidusubire kumubona baza tuvyumva no munsi mu gitondo aha twabuze iyo tuja twari marinye ntacu umuntu akivuga aha twahomewe
mwari musanze umuzi yuko afise inda
nkuwo ari umunyeshuri kanini nta ubizi nawe nyene byomenywa nuwo yamujanye niwe azi ikintu bandurutse hari naho wasanga ari byo nyene muri ifite natwe twiyumvira ko cyo bari icyo
abajyango ba Ivete shimira Imana barashe ico basaba
dusaba yuko bo abo abantu bameze nkuko batoza barabihangana bashobora bakora mu kazi
yemwe cyo nyene niko ndabibona kandi bagakurikiranwa n'amategeko ko ari bagahanwa bikuyi kugira nabandi bose uro basigaye wese ahabonera icigo hakurisha ure kwe
muri polisi bamenyesha ko wagirizwa ico caha akikararondegwa girango ashigwe imbere y'ubutungane igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefone igendanwa
naye bonante
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika
mu masegonda 56
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Inyuma yaho kuri uyu wa gatandatu umunyamabanga wa Amerika jejwe imigenderanire ahagarikiye gahunda ziwe i Nairobi kubera indwara yasubiriye kubandanya bimwe mu bikorwa yari yategekanyije kuri uyu w'Imana. Hari n'ibindi byigijwe inyuma nko kujagwa hahoze ambasade ya Amerika hatewe n'abihevyi mu mwaka w'1998 na 1998 ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Steve Goldstein arabijanye n'imigenderanire mu biro vy'umunyamabanga wa Amerika jejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yabwiye itangazamakuru ko Tillerson yorohewe kandi gahunda yari yahagaritse azibandanya kuri uyu w'Imana. Goldstein yasiguye ko ubugwayi bwa Rex Tillerson yagize bwatewe ahanini n'uburuhe bwinshi yagize aho yari akora ku bintu bihambaye mu minsi iheze harimo ikibazo ca Korea ya Ruguru. Bimwe mu byo yaratekanije gukora muri Kenya yabihevye ibindi navyo vyasubitswe ariko bizokorwa imbere yuko arangiza urugendo rwiwe kuri uyu wa mbere. Mu bikorwa vyigijwe inyuma harimo kubonana na Monica Juma umushikiranganji w'imigenderanire ya Kenya n'ayandi makungu bagasangira iruhande yo kuvugana iby'akazi. Yateguye kandi guhura n'abakozi ba ambasade ya Amerika i Nairobi. Azonagendera kandi kigo citwa PEPFAR kigwanya SIDA ku mugabane wa Afrika giterwa inkunga na Amerika. Umunyamabanga wa Amerika jejwe imigenderanire yashitse muri Kenya ku munsi wa gatanu ku mugoroba. Yaraje ava mu bihugu vya Ethiopia na Djibouti. Avuye muri Kenya azobandaniza urugendo rwiwe muri Chad na Nigeria. Agishika muri Kenya yavuze ko yishimiye kubona Perezida Kenyatta n'umunyapolitike agwanya ubutegetsi Raila Odinga bemeye gushira ku ruhande ibatandukanya no kubaka igihugu cya Kenya. Ariko kandi yanamenyesheje ko yifuza kubona imigenderanire mu by'ubutunzi hagati ya Kenya na Amerika itera imbere kurusha uguhanahana ibidandazwa bikiyongera. Agitangura urugendo rwe rwa mbere yagize ku mugabane wa Afrika ku munsi wa kabiri w'indwi turiko turarangiza, Rex Tillerson yari yavuze ko azanye miliyoni 533,000 z'amadolari y'Abanyamerika ziyongera ku y'Amerika yari isanzwe itanga mu gisata co kugwanya inzara yatewe n'intambara n'indyane mu bihugu vya Somalia, Ethiopia, Sudani y'Epfo hamwe n'ikiyaya c'ikiyaga Chade. yemeje kandi ko mu myaka 12 iri imbere Amerika izotanga umunyaga nkuba ku miliyoni 300 z'abanyafrika n'imiburi iburi biciye mu gufashanya na leta n'abikorera utwabo. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umukenyezi w'umunya Uganda yagenewe kuja kuba umucamanza muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha I Lahe mu Buhorande, Madame Solomi Balungi Bosa yahora ari umucamanza muri sentare ya Afrika ijejwe agateka kazi na muntu ari yarusha muri Tanzania. Mu gihe abategetsi b'ibihugu vya Afrika batarara bagiza iyo sentare, abahamagarira kwirinda gukorera ivyaha abanyagihugu aho kwinuba iyo sentare. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Solomi Balungi Bosa, umuganda kazi w'imyaka 62, n'umunyamategeko amaze imyaka irenga 27 muri ako kazi. Balungi Bosa n'umunyafrika agenywe mu gihe ibihugu vya Afrika vyinuba iyo sentare cane, biyagiriza ko ihengamye kandi ko atamunyaburaya icira imanza. Mbere bimwe mu bihugu bitandukanye byaratangaje ko bigiye gukura karenge muri iyo senare. Akarorero ka hafi n'u Burundi buheruka gusokora karenge muri iyo senare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Balungi Bosa akebura abategetsi b'ivyo bihugu nyabona gushira imbere ineza yabo barongoye, gutyo bazurabe ko haraho bahurira n'imitaha ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha.
They were put up to help common people.
Ati sentare nk'izo zashizweho ngo zifashe zongere zitunganirize abanyagihugu bato bato, nico gituma abategetsi badakwiye kuzitinya ahubwo bazifashe gushira mu ngiro ico gikorwa. None nimba nabo bategetsi n'amareta bafise ntumbero yo gufasha abanyagihugu banyarucari, wumva boyitinyira iki? Erega ntangorane aya masentare afitaniye n'amareta, ahubwo abategetsi nibiteho inyungu zabo barongoye, muheze murabe ko haraho bahurira n'izo sentare.
And they should go ahead and do so.
N'igihugu c'Ubuganda uwo mucamanza mushasha aturukamwo nikirabagiza iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Balungi Bosa asigura ko igenwa giwe gyerekana ko Ubuganda bwahinduye ingendo.
I think that the fact that the government of Uganda agreed to nominate me.
Ati nibaza ko kuba igihugu canje c'Ubuganda caremeye kungena vyerekana ko cahinduye ivyimviro cari gifise kuri iyo sentare, bisigura ko imigenderanire ubari myiza. Yamaraje we nagenywe ku gatwe kanje kandi nzokora akazi kanje ntaravye uko igihugu iki canke kiriya kibibona. Nibaza ko n'abategetsi b'iyo sentare mpanavyaha mpuzamakungu bagiye gukora ijo n'umutaga kugira ngo imigenderanire ibe myiza kurusha mu bihugu bitandukanye, kugira n'abacamanza bakore akazi kabo atampungenge.
And in confidence in the court.
Uwo mukenyezi agiye gukorerera he avuye muri sentare ya Afrika ijeje ugateka kazi na muntu yari yahaje mu mwaka w'2014. Imbere yaho yari muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha yarishiriweho u Rwanda gucira imanza abakoziho nyabwoko ry'abatutsi muri 1994 muri ico gihugu. Yahamaze imyaka 9 n'igice. Kuri uyu wa gatanu niho yarahira I Lahe kugira ngo atangure amabanga yiwe. Yari kumwe n'abandi bacamanza bashasha muri iyo sentare ya CPI batanu barimo Ren Arapine Gansu wo mu gihugu ca Benin. Uwo yari mu mugwi wa ONU wakoze amatohoza ku vyerekeye honyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbili n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Mwanya wa sport n'imikino tubashikiriza sport n'imikino mu karere mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda aradushikiriza amakuru mu Rwanda.
Muri championnat y'umupira w'amaguru mu kicyo cya mbere mu Rwanda, imikino igeze ku musozo w'igice kibanza fazale. Kwa gatandatu w'icyumweru gishize habaye imikino ibiri. Ikipe ya Bugesera FC yatsinze Mukura Victory Sport ibitego biri ku busa ku kibuga cy'Inyamata mu Bugesera. Kuri Stade Muganda i Rubavu, Etincelles FC yatsinze Gicumbi FC ibitego bitatu ku busa. Ejo ku cyumweru kuri Stade de la Metier kumumena, ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Amagaju FC ibitego bibiri ku busa. Rayon Sport nayo yatsinze Marine FC ibitego bibiri ku busa kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Mu mukino wabereye ku kibuga cy'akarere ka Kirehe, ikipe ya Kirehe FC yatsinze Police FC igitego kimwe ku busa. Mu wundi mukino, ikipe ya Sunrise yatsinze Miroplast ibitego bibiri kuri kimwe igikondo. Uyu munsi kwa mbere, ikipe ya AS Kigali irahura na Musanze FC kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Umukino usigaye w'umunsi wa 15 w'i championnat wagombaga guhuza ikipe ya APR FC na Espoir FC kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo ejo kwa kabiri. Gusa amakuru akomeje gucicikana avuga ko uyu mukino ushobora kwimurwa, bityo ikipe ya APR FC ikaba yakomeza kongera umubare w'imikino y'ibirarane. Kugeza ubu, nyuma y'umunsi wa 15 wa championnat, ku rutonde rw'agateganyo, ikipe ya mbere ni Kiyovu Sport ifite amanota 28, ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na Rayon Sport n'amanota 27. AS Kigali ni ya gatatu ifite amanota 26, ku mwanya wa kane turahasanga Sunrise ifite amanota 25, Police FC ni ya gatanu ifite 22, ku mwanya wa gatandatu hariho APR FC ifite amanota 21, Etincelles FC ikayikurikira ku mwanya wa karindwi nayo ikagira amanota 21. Ikipe ya munani ni Bugesera FC n'amanota 20, iya cyenda ni Mukura Victory Sport ifite amanota 18. Ku mwanya wa cumi turahasanga Musanze FC ifite amanota 17, Marine FC nayo ifite amanota 17 ikaza ku mwanya wa 11. Ya 12 ni Kirehe FC ifite amanota 15, ku mwanya wa 13 hakaza Espoir FC ifite amanota 13. Ikipe Amagaju FC ikurikiraho ku mwanya wa 14 n'amanota 13 nayo, Miroplast ikaza ya 15 n'amanota 12. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni ikipe ya Gicumbi FC ifite amanota 11 n'umwenda ibitego 14. Tukiri umupira w'amaguru, kwa gatanu w'icyumweru gishize nibwo hamenyekanye abakandida babiri bagomba guhatanira kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Akanama gashinzwe gutegura amatora katangaje ko abo bakandida ari General de Brigade Jean Damascene Sekamana na Louis Rurangirwa. Uyu musirikare mukuru uri mu kiruhuko cy'izabukuru Sekamana avuga ko yiyamamaza aturuka mu ikipe ya Intare FC, ikaba ari junior y'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR FC. Yakunze kugaragara mu buyobozi bw'amakipe anyuranye hano mu Rwanda nka Kiyovu Sport, Bugesera FC, Intare FC n'Amagaju FC. Ku rutonde rw'abantu bazafasha Sekamana kuyobora naramuka atsinze, haragaragaraho abari batanzwe na Vincent Nzamwita wakuyemo ake karenge mu matora aheruka. Ibi bikaba bitera bamwe mu bakurikiranira hafi iby'umupira w'amaguru mu Rwanda kwibaza niba uyu mukandida naramuka atowe azazana amatwara atandukanye n'ayuwo azabasimbuye. Ku rundi ruhande, umukandida Rudoviko Rurangirwa yabaye umusifuzi ku rwego mpuzamahanga, azwiho guhagarara yemye ku gitekerezo cye. Ubwo yari ari mu buyobozi bw'ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu Rwanda, yigeze kutabyumva kimwe n'abayobozi bakuru b'imikino mu Rwanda kuko ngo bashakaga kumurenganya. Icyo gihe hari hamaze kubaho ibice bibiri bihanganye muri komite, hanyuma Rurangirwa akavuga ko Minisiteri y'imikino ishaka gutonesha igice cya Kayitsinga Alexandre bari bahanganye. Hambere aha, Rurangirwa Louis aherutse kwandikira ubuyobozi bukuru bw'igihugu atanga impuruza yerekana amakosa y'umuyobozi wa Ferwafa ucyuye igihe ari we Vincent Nzamwita. Yavugaga ko niba hatagize igikorwa, umupira w'u Rwanda uzarushaho kwerekeza aharindimuka. Aya matora ya perezida mushya wa Ferwafa azaba ku itariki ya 31 muri uku kwezi kwa gatatu. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tukubitire mu Burundi, mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka hadushikiriza amakuru ya siporo n'imikino mu Burundi.
ku munsi wa gatandatu windi gutwara iturangije hasozerewe mu nyubako z'ishuri y'imyuga ETS Kamenge inyigisho zo kwinonora imitsi zatangujwe mu mwaka uheze wa 2017 n'umunonotsi rurangiranwa Francine Niyonsaba izo nyigisho zahawe abana bakiri bato batowe mu muhingo itandukanye y'igisagara cha Bujumbura uwo munonotsi kazi avuga ingene uwo mugambi wabiyumviriye n'abamufashije
abana twagiye turagikorana iki gikorwa na abana abasanzwe bafashwe mu mugongo n'ishyirahamwe Play International abana basanzwe bari mu cyo bise Espace Amis des Enfants hama iki gikorwa canje ikaba cyatanguye mu kwezi kw'indwi mu 2017 tukaba tugiye kugisozera uyu munsi mubona turi ngaha hanyuma ico gikorwa kikaba cashikikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF isanzwe yitaho agateka k'abana
kundambamye urwaruka ruvuga ko rufise kugira rutera imbere mu byo gusiganwa n'amaguru Francine Niyonsaba avuga ko nawe izo ngorane yazibayemwo agasaba urwaruka ruriko ruramenyerezwa gushyiramo ingufu n'umwizero kwejo canke hirya ejo ruzoshika ku byo rwifuza
nabigishije ndababwira ati munyaje yiwanje iyo navuye ko navuye mu muryango Kenya yuko cyashikaga nkabura n'ibyo gufungura yuko nagiye ndaca mu ngwana zitandukanye haragera yaho novuga yuko nagera mu mahiganwa bakansiga ariko nkavuga nti naho bansize ejo nzobandanya kugira ngo shobore nanje gutsinda ako nakarero nahaye ugwaruka nababwira nti ishaka n'umwete nibyo hingi gisoko giterambere
kuri uwimana naho ishiramu ryo gusiganwa ni modokari club automobile ryatunganije mu gisagara cha Bujumbura ihiganwa ryo gusiganwa baca mu mitego ihiganwa ryabereye kwibarabara gitiriwe ukwikukira ku Burundi abari bitabye iryo higanwa bari 14 uwabaye wa mbere mu Burundi ari rya mbere yitaba iryo higanwa ryo gusiganwa ni modokari bijeje Onesime yagaragaje umunezero ahijije kuronswa ubushimwe
atengutse cyane ndanezerewe no gukina bibaye no munsi ndaryohewe no kuri nibintu ntari nizigiye ntari niteze nabigiyemo kangeze n'abaye wa mbere ndashimye ku myaka yanje mutama nkajewe biraryoshye
mu mazi cyakingahe mugendesha
Jewe ndayitangwe kwendesha imodoka ngire moto mugabo competition ndayigiyemo ubu bwa mbere ngira competition
mwari muri competition yaroshe muca mu mitego n'izihe ngorane wagize
mbo ingorane nagize n'ibintu bya reflex kubera imyaka hanyuma n'imodoka yari kuze na jewe ndakuze yego ni ingorane ndikize
arungi club automobile abatunganije rino higanwa mubashimira gute
bo ndabashimiye cyane kuko ni ibintu byoshye bona abantu baje kurorera natwebwe twaryohewe n'abantu bose baryohewe byari byoshye ndabashimiye n'ukuri babandanye ahubwo bagira kandi mahiganwa menshi tubitabe
abatazi yuko kugendesha imodoka umuntu ashobora kubikuramwo nk'ibyironse ubabwira iki
ndababwira ko bagerageza naje kangeze none rwanda ko biragize nabaye wa mbere
mwe n'iryo higanwa ryo gusiganwa n'amamodokari baca mu mitego hari haheze imyaka ine ritaba ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyabitumye Negamiye Adon icaba abaca umunyamabanga mukuru wa Club Automobile avuga ko bibanze cyane ku yandi mahiganwa yo gusiganwa ariko ko n'iryo bagiye kuritunganya uko umwaka utashe
cyane cyane twari twashize ingufu mu byerekeye rally ngira mwara mubibona yuko tworganiza rally hama nico gituma uburero twavuze tureka duhe umwanya abakunzi b'uyu mukino wo gusiganwa n'imiduga nabo bakaza bagashobora guhiganwa nico gituma twabikoze gutyo urumva utuzogeza turabikora uko iminsi iziragenda
kuvuga ku mwaka ku mwaka rari nkiye guca mu mitego mugiye kwibandanya mu itunganya
turagiye kuza turatangura gutunganya iyi slalom uko umwaka ugiye urataha kugira duhe akanya n'abakunzi b'uyu mukino ko buza baraza guhiganwa n'abandi nkuko mwabibonye watsinze abandi umuntu atawuragiriwe mukino rero dushaka kwerekana abandi bantu yuko nabo twugura imiryango bashobora kuza bakaza barahiganwa nabone
Club Automobile yanaboneyeho n'akajyo ko kumenyesha abakunzi b'ihiganwa ryo gusiganwa n'amamodokari ko hari ihiganwa ribarindiriye mu kwezi kwa kane kuza iryo naryo rikazobera mu ntara ya Ngozi aho abasiganwa baziruka ibirere birebire Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
aho duheraje amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha
turabashimiye mwese mwaduteze amatwi abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Imasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.